Tashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana nini nahazwe. Mu Burundi inzego nyobozi nshasha z'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi ntizivugwa ko rumwe n'impande zitandukanye zegwa nibazo byugarije uwo mugambwe.
Katagirwa n'ubuswakanye mu Burundi. Bwa mbere na mbere cyo mwomenya nuko ibiro bikuru by'umugambwe bitwagwa n'umukuru w'umugambwe. Niba ashaka kubituma ko
uyu numushinga amateka Agaton Gwasa aheruka kuvanwa mu kibanza cy'umukuru w'umugambwe SNL. Gwasa aracemeza ko ariwe atwara SNL, aha yavuga ku byerekeye uburongozi bushasha bw'uwo mugambwe.
Uko byifashe rero mu mushinga amateka imagenzi wa Kimbuna yagenwe nk'uko bo kugenwa kuko n'amateka y'umugambwe.
Uyu nawe ni Terence Manirambona n'umuvugizi w'umugambwe SNL. Muri make muyo tubafitiye igihe no kwisiga igisirikare cya Ukraine cyasambuye drone 17 muri 2022 Uburusiya bwaraye bukoresheje mu gukora ibitero muri ico gihugu, naho muri madi hingwano yasubiye kwaduka. Ano makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya muwe hafi ya maradio yanyu. Igisirikare cha Ukraine cyatangaje ko cyasambuye drone 17 Uburusiya bwaraye bukoresheje mu kugaba ibitero mu bice bitandukanye by'ico gihugu. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Igisirikare cha Ukraine cyavuze ko Uburusiya bwakoresheje utudege twa drone 22 mu bitero bitari bike mu ntara zine zitandukanye. Cyril Isaac, uramatari w'intara ya Dnipro Petrovsk, yatangaje ko ibisigarira byakamwe mu tudege dutatu twasambuwe kari mu kirere hejuru iyo ntara kononye inyubakwa n'imodoka. Risak yavuze ko Burusiya bwarashe na byamuzinga muri iyo ntara, yamara ko atabapfuye canke bakomeretse batangajwe. Umushikiranganje rero kwivuna abansi w'Uburusiya yavuze ko uburyo bwo kwivuna umwansi bwasambuye kuri uyu wa kane drone zitari nke za Ukraine zari mu kirere hejuru y'intara ya Bryansk iri mu burengero bw'Uburusiya. Bwavuze kandi ko bwatesheje kuri uyu wa kane igitero ku bwato bwago bwariko bugenzura ibahari yirabura. Bwatangaje ko inteko zabwo zasambuye ubwato butagira abadereva butanu. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya bwatangaje kandi ko bwasambuye drone 11 za Ukraine zari mu kirere hejuru y'intara ya Crimea Uburusiya bwigaruriye. Byabaye umunsi umwe inyuma y'uko Ukraine ikoze igitero cya misile mu kibanza ubwato bukoregwamo canke busanurigwamo mu ntara ya Crimea. Abantu 24 barakomeretse, ubwato bubiri bwariko burasanurwa burononekara.
Fidel Niyongabo urakenuye tuve ngaho muri Ukraine tuja mu Butaliyano. Neza na neza mwizinga rya Lampedusa ryarengewe n'abimukira ibihumbi n'ibihumbi bahageze kandi mu gihe gito cyane. Thomas Kamirindi.
Lampedusa ni akarwa gatoya gafite abaturage ibihumbi bitandatu, ariko mu masaha 48 yonyine gusashize kamaze kwakira abantu bagera ku 70,000 bahunga ibihugu byo mu majyaruguru ya Afurika bambuka inyanja ya Mediterane mu twato duto. Meya wa Lampedusa Filippo Manino yatangaje ko byabarenze. Asobanura ko basanzwe bafite ikigo kimwe rukumbi gifite ubushobozi bwo kwakira abimukira batarenze 400, naho Croix Rouge yo itangaza ko iki kigo kimaze iminsi gicumbikiye n'abandi bimukira 4,200. Kuri uyu wa kane kandi abatabazi bafashije abandi bantu 180 bari bafite ibibazo mu nyanja ya Mediterane babajyana mu cyambu cya Salerno mu majyepfo y'Ubutaliyani.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru agezeho hirya no ku isi. Nari nabicaye ku masonga gato nk'itangura. Ingwano yasubiye kwaduka muri Mali. Abasirikare bayoboye igihugu cya Mali bahagaritse ibirori byo guhimbaza ukwikukira kw'igihugu byari bitegekanijwe mu ndwi iza. Ni mu gihe ingwano yasubiye kuvugwa mu buraruko bw'ico gihugu. Fidel Niyongabo aragarutse.
Inyuma y'iyo ngingo yo guhagarika ibyo birori yafashwe n'umutegetsi w'umusirikare Asimi Goita, inama y'abashikiranganji yatangaje ko guhimbaza ukwikukira kw'igihugu bizoba mu buryo busanzwe hakurikijwe umutima wo gukunda igihugu. Goita yavuze ko leta yafashe ingingo yo guha amafaranga yaragenewe ibirori byo guhimbaza kwikukira kw'igihugu abasinzikajwe n'ibitero biherutse kuba mu gihugu hamwe n'imiryango yabo. Umunsi wa kabiri abagwanya ubutegetsi bagizwa ahanini nabo mu bwoko bw'abatuareg bashaka kwiyongora ku gihugu barakoze ibitero ku birindiro by'igisirikare mu gisagara cha Burem kiri hagati y'ibisagara vya Gao na Tombuktu. Igisirikare cha leta catangaje ko catujije ivyo bitero. Izo mpande zompi zatanze amakuru atandukanye ku vyabaye yamara zavuze ko zatakaje abantu batari bake. Ibitero vyasubiye kwiyadukiza vy'abatuareg bashaka kwiyongora kuri Mali vyahuriranye n'ibitero bitari bike vyakozwe ku wundi mugwi ukorana n'umugwi Al-Qaeda. Ibitero biherutse uyo mugwi watangaje ko ari uwo wabikoze vyahitanye abasirikare batari bake. Muri ivyo bitero harimwo ivyabereye mu gisagara cha Bamba ku itariki 7 yo ku kwezi kw'icenda no mu gisagara cha Gao ku itariki 8 yo ku kwezi kw'icenda. Hisunzwe makuru atangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP. Inama y'abashikiranganje muri Mali yaraganiye ivyerekeye gushobora gutuma ko inteko zama zitegekanijwe kugira zitabe igihe cyose zikenewe.
Barakoze bagenzi bacu Fidela Niyongabo na Thomas Kamirindi ku makuru yijya nino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ariyo ahoze ari Twitter ni VOA radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Tuyahera mu gisata c'impunzi tugifatiye mu vy'amagara y'abantu. Leta ya Tanzania itegekanya kuzocandaga abana bagera ku 24,000 533 bo mu nkambi ya Nduta na Nyarugusu. Abo bazoba bafise imyaka 8 bakazocandagwa umugera w'ubukangwe, abandi nabo barenga 84,400 bo mu ntara yose ya Kigoma nabo nyene bazohabwa urucanco rw'iyo ngwara. James Jovin abafite inkuru ikurikira.
Uwo mugambi uje nyuma yaho uwo mugera wadutse mu ntara ya Rukwa mu gihugu cya Tanzania nyene ikaba ivurwa no mu bindi bihugu bibanye. Izo ncanco zizotangura gutangwa mu ndwiza ku kwezi kwa cenda turimwo. Ivyo byemezwa na muganga Mariri Marugu ajejwe igikorwa cy'icanco muri komine Kibondo mu nama yo gutegura uwo mugambi yabereye mu biro by'umurongozi mukuru wa komine Kibondo kuri uyu wa kane. Bwana Marugu yavuze ko intumbero nyamukuru ari gukingira abana bose bari munsi y'imyaka 8 batuye mu nkambi z'impunzi Nduta na Nyarugusu n'ahandi hose mu ntara ya Kigoma mu gihe uwo mugera woba utarahashika.
Kwa wilaya ya Kibondo na kambini kwa jumla tunatarajia kuwafikia watoto 108,933
muri komine Kibondo no mu nkambi ya Nduta. Dutegekanya gucandaga abana 108,933 mu nkambi ya Nduta gusa. Dutegekanya kuzocandaga abana 24,500 ni mu ntumbero yo gukingira umugera w'ubukangwe maze kwibonekeza mu gihugu cya Tanzania no mu bihugu bibanye. Izo ncanco zamazatanzwe iminsi yose, gusa dukeneye kubona yuko abana bose baronka izo ncanco mu gihe hari abatajya kwivurira. Iminsi yose abana bama baronkejwe incanco z'indwara zitandukanye mu mavuriro, gusa ikibazo nuko abana benshi bashobora kutaronswa incanco zikenewe cyane cyane mu babyeyi bibarukira muhira n'abatitayeho gutwara abana ku mavuriro. Aricyo gituma leta ibishyizemo ingufu kugira abana bose bacandagwe mu ntumbero yo kurwanya uwo mugera mu gihugu cya Tanzania. Naho biruko mwidogo ni mwinshi mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta mu gihe leta ya Tanzania yagabanije ku rugero runini imfashanyo za nkenerwa itanga ku mpunzi harimo ibijyanye n'ubuvuzi. Bemeza ko igituma abana benshi bo mu nkambi bataronzwa incanco zikenewe mu mibiri bivana n'uko benshi mu batwara abana babo ku ivuriro basubira muhira batavuwe bivanye n'ibitigiri bike by'abaganga, mu gihe abakenewe kuvurwa ari benshi bigatuma ababyeyi benshi baheba kwirirwa ku ivuriro.
Mugandi je bagiye ndatonze ico gihe ndatonze kwenda ratonze iminsi 3 ntwaye umucyuko ngaho akurikirwa n'uryo so zaze biramba baza gose kwe niho ndashye ndivumurira ko nyene sinzi bira ko ndaza kuvurirwayo.
Urabona ko twonda kwa zijya ntebe abakacha bazana nk'ibipimo bakapima
ugateteka ugategera ko baguhamagara ngo bakwakire yuko bakuvura ukabura
sekonda ragiye n'igihe kimwe ko yirindagana nyene ndicaranda kandi atinisha mu gatondo arasimba yongera kandi aragira azarakira makanyina arapima arantwarira nyene ku muryango iyo mwana ndatanye ntavuwe kwere ndaciye ntaha ntavuwe iyo miti ntasende gusubira yo kandi kandi narayigumije yo mbere
muganga Maliri Marugu avuga ko iyo ndwara yanduzwa biciye mu mazi yo kunywa cibure ibiribwa byagiyemwo umwanda wo uyigwaye indwara y'ubukangwe itera ubumuga cibure urupfu ari naco gituma leta ya Tanzania ibishizemwo inguvu mu gukingira abanyagihugu co kimwe n'impunzi zo mu nkambi za Nduta na Nyarugusu kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika turabandanya n'ibiganiro hamwe n'amakuru tubafitiye muri kano kanya nyuma y'amezi atari make hadutse ingyane mugambo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi SNL ni nyuma yaho leta ihagarikiye ibikorwa vyose vya politike vy'uwo mugambwe impande zidacana uwaka muri uwo mugambwe muri iki gihe ntizumvikana ku murongozi w'imfata kibanza yatowe mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umushingamateka Gaton Rwasa avuga ko ari we akiri umukuru w'uwo mugambwe yavuga kandi na Terence Manirambona we n'umuvugizi w'uyo mugambwe hagatongwasa ni batangura avuga ico yibaza ku murongozi w'imfata kibanza umugambwe SNL uvuga ko washizeho akabatemerwa n'abatandukanye bamwe bamwe
kandagenwa n'ubuswakanye nk'ubundi bwa mbere na mbere cyo mwomenya nuko ibiro bikuru by'umugambwe bitwagwa n'umukuru w'umugambwe ni washaka kubituma ko cyane bigatuma ko ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe ariwe awuserukira imbere y'amategeko iyo hapfuye umukuru w'umugambwe nta biro bikuru rero byigeze bikorana rero kugira ngo byige icyo kibazo kiretse ako kagumbi k'abantu cumi kiyitangwa niyo biro kuko nibyo biro bikuru by'umugambwe mu kiro biro by'umugambwe bizo n'abantu 25 ntawe uvuga ati iyo nama bavuga ngo barakoze ntawe uvuga ati yarongowe na naka ivyizwe vyari ibi n'ibi n'ibi badutse bavuga ivyo nyene bitwaje ngo sindi hafi bagaca mvuga ngo rero ngo ku kibanza cy'umukuru w'umugambwe ngo kiragaragara aho bibaza rero yuko kubera nari nafashe urugendo njya muri Tanzania bibaza ngo ncamberayo ivyo rero na mayeri bariko barakorana na CNDD-FDD n'umushikiranganji w'intwara yo hagati bariko barakoresha muga ivyo vyose ntaho bishikana na hatoyi
ariko muravuze ko umukuru w'umugambwe yari ahari ariko amatwi yadusumira ivyo biro nyene bivuga ko vyabakuye muri ico kibanza
yakora bisunze ingingo yihe itegeka irihe rero kugira ngo bavuge yuko umukuru w'umugambwe atari ni mu gihe aba yapfuye mu gihe batagishoboye kurangura amabanga kubera kumvure urwayi cyane kubera iyindi mpamvu none sindiho narapfuye sindi muzima eske ndagwaye ndasinzikaye ku buryo ntorangura ibikorwa byanje sinonda ku kazi ka misi yose none icyo bisunze ndabona n'ibiki kugira bavuge ngo ikibazo cyo mukuru w'umugambwe kiragaragara
mu birego
ayo mategeko babesha ngo bahagarare amagongo ikurikizwa ry'amategeko baragumutse ahubwo bakwiye gufatirwa ibihano nk'abagumutse
mu birego bashikiriza bavuga ko mwebwe muhonyanga amategeko agenga umugambwe gushikaho haba nubwo bakwashobora kuba ubwicanyi hagati y'abari umugambwe ari naco catumye ubushikiranganji bw'intwaro hagati buhagarika ibikorwa vy'umugambwe nk'uko vyatangajwe ivyo birego vyo mu bivuga kwi
nibaza ko ari ivyo bategura mu mitwe yo havyo bipfuza gukora n'ubwo bwicanyi hari aho muri abwumva hari aho murumva abaryanye ngo bareke bapfa umugambwe ivyo ni ivyo bitwaje kujya nyine umushikiranganji afata ingingo zitagira umutwe n'amaguru ngo bahurizemo ibikorwa by'umugambwe kuko intumbero yabo ni uko umugambwe wabuzimanganya basigare bakorera CNDD-FDD nk'uko nyine banye bayikorera ibanga ubu rero baragiye ahabona
twaronse kandi akanya ko kuganira na Terence Manirambona ku rundi ruhande umugambwe CNL mushikanahe Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mutari kugira ngo tuganire nashaka cyane cyane tuvuge ku ndyane zimaze igihe mu mugambwe CNL ejobundi mwara umugwi cigwa bikorwa mugambwe waragenye umufasoni Marie Immaculée ntacuba kimvuna mu kibanza cy'umukuru mugambwe ariko ico kibanza umukuru wa senera wakera wasaga tumara cavuga ko ari wiwe ibintu byifashe gute muri kige
nivyo ico ku mugambwe senera umazemwe mbere cyo bagikwize umwaka wose ko cyari cyatanguye mu kwezi kw'icyenda ku mwaka uheze ariko kigenda kumera ngiye abona ko cyo narimo uko byifashe rero mu shingamateka imagenzo wa kimvuna yagenwe nkuko bono kugenwa kuko n'amategeko y'umugambwe atanga uburenganzira bw'uko iyo umukuru w'umugambwe atagihari cyane yabwiye amabanga yiwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe wateguye ikora ryo kaminuza n'ukwe nasubirizwa ariko nawe ntiyashimye gufata ayo mabanga imaze kugaragara yuko ntegaga gukora ibikorwa ahabwa n'amategeko y'umugambwe turasoma amategeko dusanga yuko uca akora ibikorwa bikurikira uri mu bikorwa by'umugambwe asumbya imyaka abandi ubwo nawe rero ni Marie Immaculée nashobora kubivuga kandi ko arangura ibikorwa abari umukuru w'umugambwe arongora ibiro bikuru by'umugambwe ubwo rwego ningurongora umugambwe mugakabaje imbere gusumbya imyaka abandi niko amategeko y'umugambwe bivuga
muravuze ko umukuru w'umugambwe w'icyo gihe atarahari ariko uyu mukuru w'umugambwe ari mu Burundi kandi aremeza ko ariwe akiri umukuru w'umugambwe kandi ko iyo ngingo mushaka mwayifashe igihe yaragiye muri Tanzania mu kanya gatoya
iyo ngingo se yafatiwe kuko kibazo kimaze umwaka wose ni utwigoro twakozwe kugira ngo kumbura icyuka gihoshoroke hama gusaba yuko abantu bicarana kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bibandanye bikanka kumva mbere n'ubushyiranganyi bugezwe kwicarana n'imigambwe bamusabye yuko yohuza nande zisamiranye hanyuma harageze n'igihe twicara adusaba n'imbabazi maze turabatinda ahubwo bizobandanya hanyuma tubona kuko biguma bigorana afata ingingo zo kwirukana bamwe n'abandi bigihuye n'amategeko urumva rero ingingo ntiyafashe kubera atarahari ariko twasomye amategeko sha dusanga ari ibintu byinshi cyane bituma atabakishobora kurongora umugambwe nkuko twabishikirize itariki za ya kane y'ukwindi muno mwaka ivyo bintu byose rero ntiyashoboye kuvuga byisigura ko ngira ngo gushobora uno munsi ntashobora yigeze abivuga ko
ikiganiro cyose cyuzuye Frederic Nkundikije ahejeje kugirana n'umushingamateka Agaton Rwasa hamwe na Terence Manirambo naho muri Senel muzocumvirize kuwa gatandatu muri Isanga duce duha ikaze mugenzi wacu ejo ni Mukankusi mu kiganiro bungabunga ubuzima agiye kutuyagira ivy'ibiyobyabwenge
raporo ya 2021 y'ibiro bya ONU bishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge n'ibyaha UNODC igaragaza ko abantu bagera kuri miliyoni 275 bakoresheje ibiyobyabwenge mu mwaka 2020 mu gihe abagera kuri miliyoni 36 muri uwo mwaka barwaye indwara ziterwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Iyi raporo kandi igaragaza ko mu myaka 24 ishize ububata bw'ibiyobyabwenge nk'urumogi bwikubye inshuro enye ku isi. Ijanisha ry'ingimbi n'abangavu babona ko iki kiyobyabwenge ari kibi ryagabanutse ku rugero rwa 40%, nubwo hari ibimenyetso byerekana ko kunywa urumogi biteza ingaruka nyinshi zinyuranye. Mu bihugu byinshi kuri uyu munsi wa none, urubyiruko rurakoresha ibiyobyabwenge ku rugero ruri hejuru cyane kurusha abarubanjirije. Hagati aho, ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge gitangaza ko ikiyobyabwenge cyitwa kushe kigizwe n'uruvange rw'ibinyabitabire binyuranye ndetse n'ibimera kirimo kugenda gikoreshwa cyane mu rubyiruko rwo muri Sierra Leone. Ibice 25 by'idolari ry'Amerika gusa biragura ingano y'iki kiyobyabwenge ifite ububasha bwo kubata ku rwego rwo hejuru abagikoresha.
Ingano nkeya cyane yacyo gusa irahagije ngo umuntu atakaze ubwenge mu gihe kigera ku isaha. Ikiyobyabwenge cyitwa kush, uruvange rw'ibinyabutabire rwisanisha n'urumogi. Muri iki cyumba cyuzuye umwotsi mu mugi mutoya, urubyiruko rw'abanya Sierra Leone rwahahuriye ngo rugure ibyo rwamenyereye. Benshi muri bo ntibaranagera mu cyiciro cy'ubugimbi. Ku bice hafi 25 by'idolari rya Amerika, dozi imwe igura iki kiyobyabwenge kirahendutse kandi byoroshye kukibona kurusha uko wabyumva. Abanywi bacyo babwirwa no guhondobera bikabije ndetse no kugenda badandabirana. Mu myaka mike yishize kush imaze kwangiza bikabije ubuzima bw'urubyiruko rwo muri Sierra Leone.
Bambwira ko ezo umubiri wanjye ugaca kubiri n'iki kintu. Kuva ntangiye kukinywa mu myaka 5 ishize umubiri wanjye cyarawubase. Ngomba kugura imiti ariko nta bubasha mfite bwo kukikuraho, rero birangoye cyane.
Ibrahim Koroma n'umukozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Kuri uyu munsi Ibrahim yaganirije ababaswe na Kush bagera ku ijana, ababwira ku bubi bwayo. Nta mibare y'urwego rwa leta yewe nta n'ubushakashatsi burakorwa kuri iki kibazo kirimo kwiyongera. Ibyo umubare nyawo wabo kigira ingaruka nturamenyekana. Ariko Ibrahim arahangayitse cyane ubwe yiboneye iby'ikiyobyabwenge gikora.
Young people are dying.
Urubyiruko rurimo gupfa. Urubyiruko rwashize. Dukeneye ingamba zihuse kandi zihamye ngo harebwe ko urubyiruko rwakurwa ku kunywa iki kiyobyabwenge. Naho ubundi kuri ubu rwose biteye ubwoba cyane.
Iyi nyubako y'ibitaro n'umwihariko wagenewe abarwayi barimo gufashwa kuva kuri koshi. Aba basore bafungiranwa aho baba mu gihe kingana n'ibyumweru biva kuri bitatu kugera kuri bitandatu. Abarwayi bahabwa ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe, bagategurirwa n'amasomo abafasha kuruhuka arimo siporo zinyuranye, bakigishwa n'ubudozi. Gusa imbere y'ikiyobyabwenge kibata ku rwego rwo hejuru, imbaraga z'ubushake buri gihe siko ziba zihagije kubasezererwa. Mu gihe amikoro y'ubufasha bwo kubakurikirana kiri makeya, ikigero cy'abasubira kukinywa kiracyari hejuru.
Twerekeje kamera yabungabunga ubuzima ku batuye i Nairobi muri Kenya, tubabaza ku ikoreshwa rikabije y'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Ibi ni bimwe mu byo badusubije.
Some people are so depressed.
Abantu bamwe barahangayitse cyane hano nta bisubizo bafite. Kubw'ibyo bakiyegurira ibiyobyabwenge. Yego, nibwira ko icyo ari cyo gisubizo kiza kuri bo.
Sometimes what people think of.
Hari ubwo abantu bibwira ko nibakoresha ibiyobyabwenge wenda biri buze kubafasha kwiyibagiza ibyo barimo gutekereza n'umuhangayiko bafite. Ntekereza ko iyo ari impamvu ikomeye.
I think it's a real big problem, especially.
Ntekereza ko ari ikibazo gikomeye rwose. Nibwira ko ari uburyo bwo kugira ibyo wihuza cyane cyane kuri benshi muri twe.
Drugs are never the solution to.
Ibiyobyabwenge ntabwo ari igisubizo kuri buri kimwe. Ushobora gufata ibi biyobyabwenge ariko ntubikoreshe nabi. Gukoresha nabi ibiyobyabwenge bishobora gutera uburwayi. Ubwo burwayi nabwo bugatera urupfu.
We need to give more educate youth more on.
Dukeneye gutanga inyigisho nyinshi ku ngaruka z'ibiyobyabwenge, ingaruka bigira ku buzima bwabo n'ahazaza habo. Urabona ikiba mu buzima nyuma yo gukoresha ibiyobyabwenge, ushobora kuba wibwira ko umeze neza ariko ejo bizagira ingaruka ku buzima bwawe bwose no ku hazaza hawe hose.
Ibiyobyabwenge si igisubizo kuri buri kimwe, habe na busa.
Muganga Frank Njenga, umunyakenya w'inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe, akorera ku bitaro bya Chiromo Hospital Group muri Kenya, aradusobanurira byinshi ku kuntu ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ryangiza ubuzima bwo mu mutwe bw'urubyiruko.
We are on a two-way street.
Turi ku muhanda w'amayira abiri aho abantu barwaye indwara zo mu mutwe barimo kwiyahuza ibiyobyabwenge ndetse n'abiyahuza ibiyobyabwenge bakarwara indwara zo mu mutwe. Aha ndashaka kuvuga niba urugero urwaye indwara isanzwe mu mutwe nk'umuhangayiko, ukwiheba cyangwa yewe n'izikomeye cyane nk'iy'ibisazi bya schizophrenia, iyo guhindagurika bikabije kw'ibyiyumvo izwi nka bipolar mood disorder, ushobora gukoresha ibiyobyabwenge cyane kurusha umuntu udafite uburwayi bwo mu mutwe. Ku rundi ruhande, niba urugero unywa inzoga bikabije cyangwa ukabunywa urumogi rwinshi, ibyago by'uko uzarwara indwara zo mu mutwe biri hejuru cyane. Rero uruhande wabireberamo rwose, iyo ni isano igaragara iri hagati y'indwara zo mu mutwe n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Turabizi ko nta gushidikanya kunywa urumogi rwinshi igihe kirekire urugero bidateza indwara zitandukanye zo mu mutwe gusa, aho ubwo binafitanye isano no kurwara schizophrenia hakiri kare. Kandi nta gushidikanya ko schizophrenia ari imwe mu ndwara zikomeye cyane zo mu mutwe dukunze guhura nazo kubakoresheje ibindi biyobyabwenge. Hari izindi ndwara zo mu mutwe nk'agahinda gakabije, tubona abantu bakoresha kokayine urugero bakunda gufatwa n'agahinda gakabije, abantu bakoresha heroyine bashobora kugira ibihe bafatwa n'agahinda gakabije, nubwo rimwe na rimwe nk'uko twabivuze mbere ari igikorwa cy'ibyerekezo bibiri. abantu barwaye agahinda gakabije bakoresha kokayine, abakoresha kokayine barwara agahinda gakabije. Rero tutabyinjiyemo byimbitse, hari isano ya hafi ifatika hagati y'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'indwara zikomeza mu mutwe. Igikorwa cy'ingenzi kuruta kuri leta iyariyo yose ni ugushyiraho gahunda zo kwigisha, kubera ko birumvikana kwirinda biruta kwivuza, gahunda zo gusuzuma hakiri kare. Kandi iyo mvuga gusuzuma hakiri kare, mba mvuga kuri gahunda zafasha mu gutahura izi ndwara mu mashuri yisumbuye muri za kaminuza. Leta ya Kenya yakoze icyo twise igerageza ry'ishoramari mu rwego rw'ubuzima bwo mu mutwe. Twatunguwe no gusanga ahantu ho gushora imari mu buzima bwo mu mutwe atari mu bakuze, ahubwo ari mu bana.
Intambara yabitandukanije n'ubutegetsi muri Cameroon ubu iri mu mwaka wayo wa gatandatu yahitanye ubuzima bw'abantu babarirwa mu bihumbi, mu gihe abagera kuri miliyoni ebyiri bayirokotse bo bahanganye n'ibikomere by'ihungabana. Mu mujyi wa Bafoussam, umurwa mukuru w'akarere k'uburengerazuba bwa Cameroon, ikigo cyita ku barwaye ihungabana gifite umubare munini w'abasaba kuvurwa barenze ubushobozi bwacyo.
Buri cyumweru Aminatu Musa ajya gukurikira gahunda y'ubuvuzi bw'imivugire itegurwa n'ikigo Mission 21 Trauma Healing and Resilience Center. Ageze ku cyiciro cye cya gatatu cy'ubuvuzi, ariko na n'ubu ntarabasha kuvuga atarira. Mu 2018, Musa n'umugabo we bahunze intambara ishyamiranyije ingabo za leta n'imitwe y'inyeshyamba ziyonkoye ku butegetsi mu burengerazuba bwa Cameroon berekeza muri Nigeria. Icyakora muri urwo rugendo avuga ko umugabo yaje kurwara hanyuma agapfa. Musa avuga ko maze hafi umwaka wose atarabasha gusinzira.
Most of the times when I come to center like this,
akenshi iyo nje kwivuriro numva meze neza. Iyo naje mu nama nk'iyi hanyuma nkataha, ubwo mbasha gusinziraho gake. Nyuma y'igihe gito ibitotsi bihita byongera bikazimira.
Urugendo rwo gukira rutangirana na gahunda y'ubuvuzi mu matsinda y'abantu bagera kuri 20. Nyuma yaho abaganga bagirana ibiganiro byihariye na buri murwayi ukwe. Mission 21, umuryango utegamiye kuri leta w'Abasuwisi, unategura gahunda yo gusura abarwayi mu ngo.
Uramutse unshingiye ubucuruzi mu gihe ndimo kubabara, ntacyo nzabasha kubukoresha. Ariko nubanza ukamvura nkamererwa neza, icyo gihe hari icyo nzabasha gukora.
Ubwo Vanessa Ngang yari afite imyaka 20, nibwo intambara yatangiye ndetse umugabo we yishwe n'abiyonkoye ku butegetsi. Yamaze imyaka 5 ahanganye n'uburwayi ndetse n'ubushomeri. Nyuma y'amezi 3 amaze yivuza, yabashije gutangira ubuzima bushya muri atoriye y'ubudozi.
So, would they be fine? As I learn my work now, can't
finish. Meze neza. Nize umwuga mushya, amasomo ndayasoza. Banshingiye atoriye y'ubudozi. Ndashima umuryango Mission 21 kuri iki gikorwa cyo kwita ku bantu. Rimwe na rimwe ibitekerezo by'ibyahise bigenda binzamo, ariko meze neza.
Togo Lumumba Mukong, umuhuzabikorwa w'uyu muryango ku rwego rw'igihugu, avuga ko Mission 21 buri kwezi ikora ibyiciro 120 by'ubujyanama, ariko kandi ababukeneye bakubye inshuro 3 abo bashobora kubuha.
We think that we as Mission 21 we cannot do anything without others.
Dutekereza ko twe nka misiyo 21 ntacyo twabasha kugeraho tudafatanije n'abandi. Dukeneye imiryango itegamiye kuri leta n'abavanywe mu byabo kugira ngo dutsindire ihungabana.
Ron itangaza ko intambara y'abiyonkoye ku butegetsi muri Cameroon ubiri mu mwaka wayo wa gatandatu imaze guhitana ibihumbi by'abaturage.
Benshi mu babyeyi b'abana bafite bumwe mu bumuga ku isi barimo guhura n'ingorane zo kubona ubuvuzi. Muri abo harimo nabo muri Nigeria bafite abana barwaye autisme bakeneye ubufasha no gusobanukirwa.
Christine Nagy ntajya atangira gushushanya atarimo kumva ijwi rya nyakwigendera Michael Jackson, yirangira gahoro gahoro muri bafure ya studio ye abifashijwemo na nyina umubyara. Nagy w'imyaka 17 y'amavuko aravanga amarangi muri salo y'umuryango we yahindutse studio. Ibihangano byo by'ubugeni bikwirakwiye hasi no ku nkuta, mu gihe arimo gukora igishushanyo cy'umugore. Ubwo Nagy yaragize imyaka 3, ababyeyi be batahuye ko ahora akunda kwitegereza mu kirere kandi akananirwa kwitaba igihe bamuhamagaye. Batekereje ko afite ikibazo cyo kumva, nyamara bamusuzumisha ntibagire icyo babona. Hashize imyaka 2, Nagy yaje gusuzumwa asanganwa indwara ya autism. Ibyatumye nyina umubyara Nonyimike Nagy afatwa no kwiheba.
In my mind I was still thinking that.
Mu byumweru 3 atangiye gushushanya.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mudutunge murumva ko tudahejeje kuba tudashoboye kuheza ikiganiro bungabunga ubuzima ariko tuzokibasuramo mu ndwiza n'ivyakunda bidakunze muje ku mbuga ngurukana bumenyi yacu kuri Facebook VOA Radio yacu mu kirabe kiriko ningaha rero turangirije ibiganiro vyacu vya kano kanya yakoze na Diataha na Junior bari kumwe mu hinga bw'ivyuma Diane ni nahazwe nari kuri micro turasura samoya ni minota 30 kandi makuru azobagezweho ico gihe mu kurindira mandanye kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye by'ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda n'izindi ndimi zose muri ko mutwumvamwo aho muherereye.